kumva ni radio ijwi ry'America. Ijwi ry'America yabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kiri na saha muri kumwe na Oya Nitanga Ishaka muri studio 5 i Washington DC. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave cyanke ku mirongo ya FM mu Rwanda. Mu Burundi ni metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice bitatu kuri FM cyanke kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Tubaha ikaze mu biganiro byo kuri noza.
Ku bihugu birenga 160 bigize isi, ibyo bigo bisigaye mu bihugu bitarenga 13. Hanyuma ikindi nacyo sinumva ko abantu bababazwa n'uko igihugu cyari mu ngorane kivuye mu ngorane.
Uyu ni umuvugizi wa Leta y'u Burundi asobanura zimwe mu mpamvu ikigo cya ONU cyagateka kazi na muntu cyagiye cyugaye ibiro byacu mu Burundi. Ni mu nkuru tubafitiye ikaze mwese. Duhere kuri iyo nkuru nyine y'abasirikare b'u Burundi 66 baharugwa mu gihumbi bategerezwa kuba batashe mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri guheze, bagiye gutahuka mu Misiri imbere. Nayo amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC ntagiye kurekurirwa gusamiranira ku butaka bw'u Burundi ku mirongo ya FM kubera yabandanyije gukora amakosa. Yashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye mu mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yabikurikiranye arabitushikiriza.
Nkuko bisanzwe ico kiganiro cy'abavugizi b'inzego kiba rimwe mu mezi atatu, abavugizi bishobora kwibazaho by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi yabajijwe ikibazo kijanye n'ibugabwa Burundi cy'igisata cya ONU kijejwe katika kazi na muntu mu Burundi. Nico vyavuye ko Prosper Ntagwamiye atacikure mu kwishura ico kibazo, asanga ico kigo cya ONU kijejwe ivyo katika kazi na muntu atakazi kigifise mu Burundi.
Ivo ya mbere nuko ivyatuma ikigo mpuzamakungukiza gukurikirana ivy'agateganyo kazi na muntu mu Burundi igikorwa casabwa carangiye. Iyindi mbono babwira nuko ku bihugu birenga 160 bigize isi, ibyo bigo bisigaye mu bihugu bitarenga 13. Sinumva igituma ico kibazo cobandanya kibatera impungenge n'ibisanzwe. Hanyuma ikindi nacyo sinumva ko abantu bababazwa n'uko igihugu cyari mu ngorane kivuye mu ngorane.
Abamenyeshamakuru kandi banabajije ibijanye n'iyugururwa ry'amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC zangiwe kuvugira ku murongo wa FM ku butaka bw'u Burundi aho rigeze. Igituma ayo maradiyo acugawe nuko yabandanije amakosa mu gihe ivyo kuyugurura byasa n'ivyateye intambwe byashikirijwe na Nisobanko Mukunzi arongoye urwego sense rukurikiranira hafi ingene ibinyamakuru n'amaradiyo bikora ku butaka bw'u Burundi.
Iradiyo y'ijwi rya Amerika twasanze yagumye ikoresha umenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi aho kumutanga kugira ngo abazwe yeze yezwe hanyuma icaha naho cyagiriye agihanirwe. Iyo radiyo yabaye ntimukingira ikibaba gutyo iba nkibaye intambamyi ku butungane bw'u Burundi. Umenyeshamakuru rero yagirizwa ko yoba yaragize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 uyu munsi akora muri radiyo. Byumvikana yuko ingingo yo gukuraho cya gihano twaciye kuba tubanza kuba tubayiteye inkenya.
Icyo kiganiro ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru kibaye kandi inyuma yaho mu kwezi kwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi afatiye ingingo yo kutezurira abanyororo 300. Abamenyeshamakuru babajije igituma abanyororo bataratangura kurekurwa. Macumi Rivino avugira by'imfata kibanza ubushikiranganji bw'ubutungane ashikiriza ibiriko birarangurwa biherekeza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu.
Ubushikiranganji bw'ubutungane bwaciye bushiraho igikorwa gikurikira gitegerezwa guhabwa abanyororo nabo mu kibano. Abanyororo rero bazohabwa inyigisho zizotuma bagenda by'ukuri bigengesera kugira ngo birinde kuzosubira mu byo bari bafungiwe. Bongere hatangwe n'inyigisho mu kibano n'uko ageje intwara kugira umunyororo yashika mu kibano ciwe azofatwe nk'umuntu yagorowe mugabo ntazo fate nk'umuntu aje guteza ibindi bibazo.
Ikibazo cy'abaserikari 600 b'Abarundi baharugwa ku gihumbi bari muri Somalia kugarukana amahoro bategerezwa gutahuka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze naco nyene nticasigaye inyuma. Abamenyesha makuru babajije ico bakiriko barakorayo kandi bagenzi babo 400 baza baratashe. Colonel Fulbert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi.
Abasirikare rero byabaye ngombwa ko basubizwa mune kuzabarundi aho bakorera muri sekteri ya gatanu kugira ngo baze gusubira abo bazoba bahavuye. Ubu rero abasirikare 600 bariteze gutaha, bashobora kuza mu minsi iri imbere itari myinshi, muzobabona bazotaha. Rero abo basirikare b'Abarundi bari muri Somalia bagomba bagengwa n'amategeko agenga abandi basirikare bose b'Abarundi bakiri muri Somalia, kuko umurimo bariko barakora ntibarawuheza kuko ntibarababwira ngo nimutahe kuko tutabakeneye ngaho ku kibuga cy'intambara.
Ni mu gihe leta y'u Burundi yari yiyamirije iyo ngingo y'akanama k'ubumwe bwa Afrika yo gutahukana abasirikare 1000 b'Abarundi, ivuga ko yari ngingo y'akarenganyo kubera agashavu. Leta y'u Burundi yari yanasabye ko ahubwo abasirikare bose b'u Burundi bagera ku 500 bari gufasha kugarukana amahoro muri Somalia batahukira rimwe mu ntaramwaro iri hagati mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru. Nyuma y'iminsi 6 indege ya Ethiopian Airlines igize isanganya igahitana abantu bose bari bayirimwo, imiryango yabuze ababo mu gihugu cya Kenya iragandaye. Ababuze ababo bamenyesha ko nubwo bimaze gutangazwa ko atabiziga bizoboneka, bategerezwa kugandara no gukora imigigo yose ikurikira kubura. Bamwe mu baguye muri iyo ndege nka Abdallah Ibrahim w'i Nairobi bari yaratunze umuryango wiwe. Ijwi rya Amerika ryagendeye umuryango wa nyakwigendera. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu Elojuri Kaneza i Nairobi.
Abdallah Ibrahim yakorera mu gihugu cya Arabia Saudite yahitanywe na Boeing 737 Max 8 ku munsi w'Imana mu gihugu cya Ethiopia. Uwo mugabo asize udukobwa 2 n'agahungu kamwe yarindiranywe igishika n'umuryango wiwe. Samuvyara yari mu bagiye kumusanganira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta na Nairobi. Ni nawe yabikiye abari basigaye imuhira. Aisha Ibrahim mushiki wa nyakwigendera twiganira uko bamenye inkuru mbi.
Saa 10 ile flight inaingia wako ndo wakai.
Isaha 10 hari indege itegerezwa gushika. Bose abari bategereye ababo baciye bahamagarwa babwirwa ko amazina yabapfuye yamenyekanye. Baciye bavuga ko hapfuye abanyakenya 32 hanyuma basomerwa amazina. Uwo yari nimero 32 Abdallah Ibrahim bazana na nimero ya pasiporo yiwe. Data yaciye adutelefona ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdallah ari mu baseze yisi. Aisha sigura ko yabuze kabiri.
Mimi na ndugu wangu tulikuwa tunapendana sana. Tulikuwa tunapendana sana na ndugu wangu alikuwa
na Jeo na musazanje twarakundana rwose. Twarakundana cyane kandi yaramfasha bikomeye igihe naba mfite ikibazo niwe naca nitabaza nka mu telefona canke nkandika kuri WhatsApp. Yamfasha mu bibazo byo byose n'amahera y'ishure y'abana banje niwe yayamfashisha. Mu bisanzwe narahahamutse nabuze umuntu w'agaciro mu buzima.
Ndeza mtu mwingine wa maana sana. Kwa life.
Inyuma y'umwaka ataza mu biwe Abdallah yarifuje gutungura abavyeyi biwe.
Na marehemu mwisho ilikuwa ni last year. Yewanga vacation ya Tanzania.
Twaherukana kubonana na nyakwigendera mu mwaka uheze. We yaronka karuhuko inyuma y'umwaka. Ariko ubwa nyuma twavuganye ni kuwa gatandatu. Twarandikiraniye kuva 2 gushika 4 y'ijoro. Mugabo yari yambujije kubwira abavyeyi ko ari mu nzira za kuko yashaka kubatungura.
Yo nataka ku surprise.
Igihugu cya Ethiopia kiramaze gutangaza ko ataziga babuza babo bazobona kuko bahiye batokombera. Ibi byatumye umubabaro wiyongera mu miryango. Ariko bamwe bose bivanye no kwizera kwabo canke imigirwa basanzwe bakora mu gihe babuze nticabujije ko babikora. Ikibera wa Abdallah yavukiye mu musigiti uri hafi y'inzu y'abavyeyi biwe. Abayisilamu bamuterereye igisabisho idini ryabo ryemera mu gihe atamahirwe yo kubona ikiziga hari.
Huyu kijana wetu
Umuhungu wacu kubera ikiziga ciwe kitabonetse nta cemezo dufise ko yaronse umusengera hari yari kubwivyo kugira duheraheze uburenganzira bwo kumusengera duheraheze canke dutanguze ku mugaragaro Tanzania kuko muri Islam tuvuga ko uhereye umunsi umuntu afiriye ko ari kigandaro bigafata iminsi 3 kubwivyo rero kugira ngo dutanguze ku mugaragaro kigandaro twahisemo kumusengera no guharura kuyu muntu wacu yapfuye amefariki. Kenya niyo yabuze yavuka gihugu benshi mu ndege ya girisanganya muri Ethiopia ku munsi w'Imana uheze hasize ubuzima abanya Kenya 32 mu gihe abahinga bakirondeze cyateye iyo sanganya ryahitanye abantu 157 n'ubugerageza kumenya umwidondoro w'isigaye byabo ryahitanye imiryango harimo n'umufasoni wa Abdullahi na Samuzara yatumwe ko kuja guhebura abayo hamwe no kuvugana ibijyanye n'ishumbusho. Eroje wika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bamwe mu babuze ababo bubakanye bivuye ku mugera wa sida mu ntara ya Gitega mu Burundi barubakana hagati yabo. Abaganga bakurikirana abagendana umugera wa sida baremeza ko abubakanye bagendana uwo mugera bashobora kuvyara abana bakomeye. Igitega inkuru ya mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana.
Uyu mukenyezi w'imyaka 42 twamusanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishira hamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi. Yiganije ijwi Amerika ko yabuze umugabo bari bubakanye mu nyuma na wahavamenya mu mwaka w'2000 ko yanduye umugera wa sida.
Yarakwaye mu nyuma turamujana kwa muganga ahavara hwera. Ahwereye urazi urunu warunwa kw'abantu. Tutatumva bavuze ngo yishwe n'umugera. Hanyuma mu nyuma nanje mpapa ndagwara ngo gwa igitunu nshanja kwa muganga. Ngiye kwa muganga barampima byose bashabambira ngo ugwa igitunu. Mu nyuma nakize nshanja kwipimisha nshasanga ndagwaye.
Twabajije uwo mukenyezi ko mu nyuma yoba yararonse uwundi mugabo bubakana yishura ati
naramurose turi kumwe.
Wamuronse haheze igihe kingana iki?
Namurose mu 2002 niho twubakana. Hanyuma twubatse jewe ndapfuka nti yamara atagwaye na washapfuka ati naje nuko nyene duca tubana uko tuzinanye ko tugwaye twese.
Mugifatana naho mwari mwabwiranye mutarabana?
Twari twarabivuganye twese tutarabonana.
Nubwo bubatse uwo mukenyezi amenyesha ko yagiye inama n'umugabo wiwe ko batovyara kugutinya ko vyo hava bibagora kurera bo bibarutse.
Twafashe ingingo yo kutavyara kubera bigoye. Urabona urashobora kuja mu bitaro ukagwara ukabura n'umwe amugufatira. Urazi nko mu misozi nibyake bumvise kugwaye bashobora no kugufatira umwana canke bakana kugwaza. Twe duca twifatira ingingo ati ko twamaze komeregwa nabi reka tubihebe zo tukakoresha agakingirizo cyo turabiheba tubanyuko.
Uyu mugabo w'imyaka 48 nawe nyene twahuriye mu kigo ANSS mu gisagara cha Gitega aje gutora imiti ipfupfahaza. Avuga ko yapfaka yivuye ku mugera wa sida mu nyuma yongera kubakana n'umukenyezi agenda n'umugera. Atangura avuga umubabaro yagize amenye ko yanduye umugera wa sida.
Ikihe kweri byarambabaje mugara ntako nari kugira ko ntari kwiyahura ngo bikunde. Byarambabaje ndabura ko ndabyifatamo. Ariko rero kubera icyo gihe nari nakiye mu bintu birebire umukenyezi wanjye nari mfite ubwa mbere yarapfuye nawe nyene yapfuye kubera hari ko tumenye ikimwishe n'umwana twari twabyaranye arapfa. Nkava rero cyangwa umuko bagiye gutora indwara yanjye mu nyuma tutazi ibiriko biratwica ibyo ari byo.
None mu nyuma nta wundi mukenyezi wahavuye urondera?
Naramurondeye nawe ubu kugeza ubu twagiye byanka ntitwasubiye kuronka umwana.
Byaranse cyane ingingo mwe mwifatiye?
Twaragerageje ibintu bishoboka nyine kugira ngo turabe ko tworonka umwana biraturabura none ubu twabaye kuko nyine twibaniye uko nyine.
Uwo mukenyezi warondeye nawe waramuhishutse uramubwira ati nubwo tugiye kubana jewe rero ndafite iki kibazo.
By'ukuri twahuye twese dusanzwe tugendana izi ngorane. Uwo yaje asanga mu bitatu hava rero turayaga turavugana ingene umuntu wese icyatumye yinjira mu bitaro hama rero numva ibyiyumviro mfise arabyakire nanye numva ibyiyumviro afise ndabyakira tubatuce turibani.
Muganga Janine Ndayishimiye numuhuza bikogwa w'ikigo ANSS kiri mu gisagara cha Gitega amenyesha kabubakanye bagendana umugera gwa sida bashobora kuvyara umwana akomeye iyo bavyifuza cyo kimwe n'iyumwe mu bubakanye agendana uwo mugera. Muri ico gihe basabwa gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga babakurikirana.
Iyo harimo ugendana umugera wa sida agwaye cyane cyane yari mu byeyi umu mama turabasaba yuko batunganya ibyara byabo, no kuvuga turabanza tukaraba ku ico gihe ibipimo byabo bimeze neza, tukaraba yuko atazi n'ingwara bafite muri ico kiringo kugira ngo kongereza amahirwe yuko umwana azovuka akomeye. Rero iyo umubyeyi ari ku muti akaba imigara yagabanutse cyane arashobora kubyara neza umwana kandi agasanga arakomeye, kuko abakinguye muri urwo ruhara mu gusamwa kandi mu kwibaruka kuba bari ku miti. Naho nyine hariho inyifato nziza iriho mu kwibarutsa ababyeyi bagendana umugera wa sida eka no mukonsa kubera bariko barafata imiti, nanyine turamuhimiriza gufata imiti neza kugira ngo ntashobore kwanduza umwana we.
Iyo ibipimo bimeze neza biba bimeze gute?
Ni ukuvuga hariho igipimo kipima urugero rw'umugera mu maraso ayo charge virale, haragira igihe novuga mu maraso mashini itabibona, mu gifaransa bavuga ngo bibiri indetectable, ni ukuvuga ko iyo migera itaba ikigaragara mu maraso atembera, mugabo novuga ko mudusaho mu mubiri umugero buriyo bisigura yuko kwanduza bigabanuka cyane iyo icyo gipimo cerekanye ko umugera ari muke cyane mu mubiri.
Uwo muganga hanura abagendana umugera wa sida bifuza kubaka kwitura abaganga kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ingene bo kwifata mu kurondera bo bubakana no mu kubaho kwabo. Jean-Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi rya Amerika.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Ati Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro birabandanya. Nyuma yaho mundu guheze mukuru mugambwe Sahwanya Frode mu Burundi Pierre Claver Nahimana atangarije ko yakiriye mu mugambwe wiwe abanywanyi b'umugambwe Frode Bunyakuri iragi ryandadaye wiyonkoye ku mugambwe Sahwanya Frode urongoye uyu mugambwe Kefa Nibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Mu kiganiro bagiranye bempi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umushinga naye Kefa Nibizi aratangura atanga umuco kuri icyo kibazo.
Twebwe dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagoma na gwakorompereye kuri uyu mushinga mateka na Robert yaje aserukiye abavuga yuko bavuye mugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yarigeze ko ari umunywanyi mugambwe Sahwanya Frodebu nyakubi ari mbere mu babushinze, ariko kuva mwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senahede. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu nani Senarede agenda gukorana no harongwe mugambwe Dr. Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona yuko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mu jambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo, byumvikana yuko izo bimenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye mugambwe wacu binjiye no kuva nko wajabye mwaro n'uwava ikarusi aba babiri mwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe inkingo yo kubafuta mugambi kubera bari bafise amakosa baca bagenda mu ndi mugambi witwara nake baranabuserukira mbere muri izo ntara. Ejo bundi sinzi amakosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakora mu burongozi amaca dusubirayo basubijeho ngo baze kwivegera by'abahari. Urumva rero nk'abo baciye bagenda muri Sahwanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira umugambwe Sahwanya Frodebu, twumva yuko ari amakosa n'uyu bushingamateka norwe urumva ntiyarakiriye umunywanyi wacu.
Ariko hariho abavuga ko umugambwe usubije hamwe n'abahoze abanywanyi bawo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 aho mwebwe muhavuga kwiki
kimigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo. Ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abo bantu bahora mu mugambwe Sahwanya Frodebu burya harimwe bagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri ZARDEBU harazabagiye muri zasangwe padere habaji wacu mugabo ico duba dukeneye nuko abantu bovugisha ukuri muga naho nyene turagatoraga twavuga duti hagezaho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyesha makuru bakerekana twaravuye ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane vuga duti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mbwa twebwe iwacu twabonye yuko aho gumenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko bace bemera ko adubasha no mu nzego tukaba duti nta nizo bari bafite kuko urumva bari kwaronda bazishiramwo ariko kandi ko binjiza abantu n'ibisanzwe umugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nk'uwo umuntu yavuye umwaro ni karusi nagwa mvunira akagohe uyu mugenzanje azafikane hafi uko ingwane bateye iwacu izoza bateye muri Lamarke ataraze neza no muri Fode bazabaduteye
reka tubaze umushyira na Etienne Claver Nahimana nabo nyine atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mu gambwe wiwe bari bavuye mu gambwe wanyu Fode bu nyakuri iragiyanda dai
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukereza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri twigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu nawo kizokwishikana ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sanya Frode budukurikije irajyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyine n'icyubahiro ndadaye yadusigaranye dusubira gukora ibishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye irajyanye n'icyubahiro ndadaye bugaruka mugambwe Sanya Frode n'icyo twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nabo bari kumwe ngira ngo nta wuharira Honorable Norbert ndo kubwa ni muntu azwi cyane gose ari mu bashize umugambwe Sanya Frode ari mu bashize umugambwe Sanya Frode bari kumwe na nyicubahiro ndadayimira cyo uwo vuga rero ngo nkumbure si mu Frode sinzi nyene yo bari kariyumviya nuko atobazi Frode kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sanya Frode nyakuri noneho nuwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko ataziye mu Burundi twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sanya Frode bunyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sanya Frode
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior muri Beneza
mahoro neza
mahoro muhiga Dani Junior
ndi mu ntara ya Muramvya
kandi kazina ninde
Manirakiza
Manirakiza duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
nagomba ku kuramutsaba bakimire yaba kesa n'ibindi cyanke byerekaze
yego
hanyuma tuyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo akabazo kandi ndakagenda kuri ndakabaza bozo honorable byerekaze nyakwa honorable kuva umuhisi ndabemere cyo ragandaguwe turabonetse neza yuko umugambwe Sanya Frode bavuye abantu bawurimwo bada umengo ntibari ko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize Sanya Frode yari ndadaye wenyine kuko aho tumaze kubona indongo zitangura gusimbiranira ko umusasa n'amashaki bavuga ngo bapfuye ngo gatoki ngo bapfuye agatoki ntawe kubagira ibyo minani cyangwa ibyo mvuze nya Leon ibyo bapfuye gushika naho nabandagize babayo nako gatoki na boba barapfuye na kubahwa kuko naho tari uburongoye bo bari hasi nako gatoki mu bena bapfuye ko bakaraheze nta kuntu mubona yuko umuntu nizongora n'abantu kubera bakiri mu mugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco ndagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri Sanya Frode yari yavuze ati muri umugambwe Sanya Frode iragenda daye ati abantu bataza karanga mutima kandi adaye buje muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Norobe bose boba baraciye muri Sanya Frode cyanke boba kuranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya Kefa nereheza kuri Kefa hari akazi yavuze ati ati abantu bose bipfuza ko tujyana mu matora bazoza
mugabo icisha muri politiki nuko twerwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe ni inkomeye yewe ni inkomeye nirega nakuboha kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mu mashigikira kuko twese dusanga ivyiyumviro mugabo urashaka kuburutse nakaransumba mu bantu canke mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe asicamaze kurusha uyundi byotuma twubaka igihugu kuko ibintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo naka arakomeye jewe kandi utanije nkomeye kurusha naka bica bituma umuntu wese yibako ari hahandi usanga amashuri amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gucyo ugasanga amajwi agendera asabagira.
Murakoze Dani Junior Nirakiza mushi yanahe Pierre Claver Nahimana tuga ku ijambo ibibazo bibiri mubajijwe.
Ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibibazo bikomeye cyane rwose ariko nshobora gutaka umuco icya mbere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu ntituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe ni Imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ibyo turabizi ntitwovuga ngo ibyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ibyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nk'uko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye rwose kuko nakubwiye nti turi abantu ntidushobora kuvuga ngo turaba marayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwe n'ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho ica kabiri
ca kabiri yego
muti mbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nimba mwarabibonye harimo cane cane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cyane rwose kandi bahora babitubwira bene ryo twatsemera bakatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe sanya Frodebu ariko nakubwiye yuko hari n'abarutse vuba bariko barinjira mugambwe sanya Frodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'icyo kibazo utegerezwa gutegekanya ibyo n'ibyo twatsindikanije muri ma programme dufise mu migambi dufise yuko tuzotangura inyigisho zo kwigisha imigambi ya nyir'icyubahiro ndadayimiricyoro muri abo bantu bose bariko baragaruka muri sanya Frodebu
reka duhe n'ijambo kandi kefa nibizi nawe nyene yishyuye ikibazo cyabajwe na Dani Junior.
Murakoze nashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza numva kirimo n'ubuhinga bwinshi twebwe twanadushikiza yuko twiteguye kuzuza amatora twenyine mugabo dushobora kwemera undi mugambo wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona wowe ukomeye kubasumba ibibazo yuko mushyigikira namwe twebwe gushyigikira nasaba tuba turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka 2020 kubyo tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikindi naco ngahe baramenya nuko si ugupfa gushyigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho wundi kusa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje izimbiro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'izimbiro z'umugambwe ibyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko ivyerekeye tuzuje amatora ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasandi ko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero nkuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza byumvikana ko atakintu kiri no bimushikiriza ko mugabo icyo mba ndashikiriza ubu gusa nuko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize nuko umugambo uzoshima kuduherekeza nkuko byagenze kuri ekigena ndadayimirikiyo mazi ko ari imigambwe yashinzwe kwerekeza umugambwe yari yarashinzwe ntacobuza yuko tubemerera
Uyo rero yari mugenzi wacu Fadek Mundikije rikora ganira na Kefani Bizi hamwe na Pierre Claver na Himana barongoye imigambwe Frodebu Pierre Claver na Himana arongoye sahanya Frodebu Kefani Bizi nawe arongoye Frodebu nyakuri iragijanda dai bariko baraganira ku bibazo byerekeye abanywanyi babo. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri Nusaha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Tubarariki mubandanye kumviriza ibiganiro n'amakuru ku ijwi rya Amerika site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.